Ndabara musewa kumzi wa dusu suruki. Nizera kumura mahora hiwanyu. Neri mwiza na imbawe nukubana na amwe. Mundire dusu suruka nuyumusi. Ndabariri mzi babi chevira chika mumuga wawo wakuriri imba. Kandi bagendari mumuga bugoku tawona. Indiri mboza zara bai rurangiranwa. Ndabaha ikaze tukumviri ze zimge zimge zari imge naba hanzi bagendari mumuga bugoku tawona. Deka dutangure yitwa Steve Land Hathaway Judkins benshi bamuzi ku izina ry'ubuhanzi nka Stevie Wonder ni muri rimwe mu America yavukiye mu gisagara cha Michigan muri America. Stevie Wonder agenda no mugabo kutabona kuva kiri muto cyane. Yatanguye kuririmba afite imyaka 11. Mu mwuga we wo kuririmba, Stevie Wonder yagurishije indirimbo zishika ku rugero rw'imiliyoni jana. Yararonse ubushimwe bwinshi cyane. Indirimbo nyinshi ziwe zarakoreshejwe n'umumarerezi. Stevie Wonder aririmba mu midiho ya R&B, pop, funk, ikana soul, iyo mwumviriza yitwa I Just Called to Say I Love You. Bisigura naguhamagaye kugira ndakubwire ko ndagukunda. Yaranamuronkeje agashimwe gakomeye kitwa Oscar nk'indirimbo ya mbere muri Amerika mu mwaka w'ibihumbi n'amajyanicenda na 84. I Just Called to Say I Love You. Uyo ni Stevie Wonder.
I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you. And I mean it from the bottom. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling leaves, not even no Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is, so old, so new, to feel your heart.
Turacyari ko twumviriza indirimbo zarimwe n'abaririmbyi bagendana ubumuga bwo kutabona. Jove Ayaunde ni indirimbo y'umunyakamerun agendana ubumuga bwo kutabona yitwa André Marie Tala. André Marie Tala yavutse mu mwaka w'igihumbi n'amajana icyenda na 50 avukira ahitwa Banjun muri Cameroon. Tala yabaye impumyi ashikanye imyaka 15. Urubuga Wikipedia rutubwira ko atigeze amenya icyamuteye ubuhumyi. Naho yari ahumye rero, André Marie Tala yarasohoye indirimbo nyinshi cyane cyane mu rurimi rw'Igifaransa. zabaye rurangiranwa no mu makungu eka mbere banamwita Stevie Wonder wo muri Afrika. André Marie Tala yaririmba akoresheje igitari ngaha aturirimbire Joveza Yaounde canke ngiye Yaounde ari nawo mugwa mukuru w'igihugu cha Cameroon. Muri iyo ndirimbo ayaga ingene abanya Cameroon bahurumbira ico gisagara bagiye kurondera ubuzima bw'isununu. Tabona tunabayagira ku buzima bw'abaziririmbye mu Faransa. Gilbert Montagné agenda no mu mbuga bwo kutabona. Gilbert Montagné yavukiye mu gisagara cha Paris mu Faransa aho hari mu mwaka w'1951. Nawe nyene yagize ubuhumyi akiri muto cyane ibitamubujije ariko kubarurangiranwa mu kuririmba akoresheje piano. Gilbert Montagné nahagenda no mu mbuga bwo kutabona turetse no kuririmba arakina mareresi arajya no mu mikino yo muri televiziyo. Reka ndawumvishe ino ndirimbo yiwe yise On va s'aimer ati tuzokundana. Uyo ni Gilbert Montagné.
Dans un vieux
tubandanye kandi pia pulisha ni ndirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda azwi ku izina ry'ubuhanzi nka Niyo Bosco. Amazina yiwe ni Niyo Kwizera Bosco. Umuririmbyi aracyari muto cyane, afite imyaka 23. Agendana umugwa bwo kutabona. Turese ko Niyo Bosco aririmba ni umwanditsi w'indirimbo z'abandi bahanzi b'abanyarwanda. Aha twaba hanga karorero Vestine na Dorcas. Batubwira ko Niyo Bosco yabaye impumyi afite imyaka 12 bitewe n'indwara ya malaria. Umviriza ino ndirimbo yiwe Pia Puresha yasohoye mu 2021.
Kagacho mindiramo Niro rangiza Kandi nibyoroshye kukavamo Iki kigundi nirwamo Kizangiza Cyangwa kinyitebe waniremo Nibemere byacaci Ngo nibajya no kwaje Ukiri bakoza bakwite panti Nye bifu na sota Wanga kumbo na ndisoba Batisha Chigoto mera Utaza bimka Bafita nye bifu na sota Wanga kumbo na ndisoba Batisha Chigoto mera Utaza bimka
Mwandanya mwumviriza iradiyo y'u Amerika ikiganiro ni dususuruke uyu munsi indirimbo zaririmbwe n'abagendana ubumuga bwo kutabona mu gihugu cy'Ubutaliyano hariho umuririmbyi rurangiranwa agendana ubuhumyi yitwa Andrea Botticelli bafite imyaka 64 yaragurishije indirimbo ku nshuro zishika imiliyoni 80 numwe mu baririmbyi b'abataliyano bagurishije indirimbo nyinshi Botticelli yatanguye aririmba muri bamwe baririmbisha amajwi yabo bavyita opera mu nyuma araja mu yindi midiho Andrea Botticelli yavukanye indwara y'amaso yitwa glaucom ibyahavuye bivamwe ubuhumyi ashikanye imyaka 12 Vivo per lei ni indirimbo yiwe nabahitiyemo bisigura kubaho kubera we ahavuga kubaho kubera umuziki hano ari kumwe n'umuririmbyi kazi Ellen Segarra
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, mi è entrata dentro e c'è stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso.
Je vis pour elle depuis toujours, qu'elle me déchire. Sois tendre, elle le dessine après l'amour, un arc-en-ciel dans notre chambre, elle est musique et c'est un jour, quand notre cœur se fait trop lourd, elle est la seule à pouvoir nous porter secours.
Est una musa che ci
Murachari kumwe natwe tubandanye n'umuririmbyi w'umurundi agendana mu mugabo bwo kutabona yitwa Nziga Masabo Vianney canke Vishu Love bina mugenzi we yavuye yitaba Imana ni Ganze Bosco bari bagize umugwi Peace and Love bombi bavukanye umuga bwo kutabona neza Vishu Love n'umugwi wiwe Peace and Love baratera benshi bakunzi b'umuziki muri imwe bita karaoke Vishilov yarasohoye n'indirimbo nyinshi nabahitiyemo nakwisanzemo nakwisanzemo mwumvirize
kukubazo ko waramutse kukubazo ko waraye kukubazo ko wiriwe kukubaza ko wafunguye kukubaza ko waruhutse kukwitaho bya buri gihe Manumva mfise igisharara cyo kumenya ubuzima bwawe bwa buri kanya urambabarira nimba nkugora
shaka kugutera na za message za buri kanya oya nabwo ari stress mba shaka kugutera na za appel za buri kanya oya
koze Vishu Love ari mu batanguje umudiho wa soul muri America abakunzi umudiho wa jazz ndibaza namwe muramuzi yitwa Ray Charles ariko yari tavye imana mu 2004 ku myaka 73 Ray Charles akomoka muri leta ya Georgia muri America yabaye impumyi ku myaka 7 indirimbo za Ray Charles zaragurishijwe ku ncuro zirenga miliyoni 100 n'izindi zirenga yakinye mu mareresi menshi Ray yacurangisha ibicurangisho vinshi aho ni nka piano trompete n'ibindi nguyu muri no ndirimbo yiwe yise Hit the Road Jack yasohoye mu 61
Hit the Road Jack don't you come back
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, girl, I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Nkundire turangitse bati ku munsi w'Imana ibamako no munsi w'ubugeni abo ni Amadouba Kayoko n'umufasoni wiwe Mariam Doumbia bamuka mu gihugu ca Mali muri Afrika y'uburengero bomi ni impumyi umvirizi no ndirimbo yabo Dimanche à Bamako aba kandi kimwe n'abandi bose twumva uyu munsi bahuriza ku kintu kimwe ubuhumyi cyangwa ubumuga bubi no kugira icyo umuntu akora cafasha abandi kandi bafite ubwonko
Dimanche à Bamako, c'est les jours de mariage.
bakunzi badususuruke bagize ingorane z'amagara ariko nibirangiranwa mu mpano yabo yo kuririmba ese twese tutocika intege mu magara canke ubumuga bwacu ariko tugashira imbere impano zindi nagasaga nari mwiza nahimbawe mwirigwe neza hiwanyu.
Yere kumutima tubifurije kuramba.